Hii ni Radio Hishwi ya Amerika. Radio Hishwi ya Amerika isamianira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda muri neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Undikije. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yagendeye akarere ka Rubavu aho yagiye kuganira n'abanyagihugu basizikajwe n'ingaruka z'ibiza by'imvura nyinshi byabereye mu turere dutandukanye tw'igihugu turimo na ka Rubavu ari nako kasindikaye cyane.
Nafashe umwanya ngenda mbona ibyagiye byangirika, ari amazu, ari y'abantu batuyemo, ari amashuri, ari inganda, ni byinshi hano muri aka karere. Mutwihanganire rero, namwe mwihangane, ibi biza turabitsinda nk'ibindi byose.
Uyo ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Mu Burundi muri komine Ugenyuzi ntara ya Karuzi mu gice cyo hagati gishira ubuseruko haravugwa urucuruzwa rw'abana babigeme. Ibitero by'indege n'ibisasu byasanye Khartoum uyu munsi ku gatanu inyuma y'uko ingabo za Sudani n'iz'umurwi w'abasirikari badacanwaka witwa Rapid Support Forces zananiwe kumvikana kwihagarikwa ingwano. Ubushikiranganji bujejwe ubugendanyi bwa Afurika y'Epfo uno munsi ku gatanu bwatumye ku ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyo gihugu kugira ngo asigure ibirego yashize ahabona ejo ku munsi wa kane ko Afurika y'Epfo yagurishije ibigwanisho ku Rusiya mu ngwano icyo gihugu kirimo muri Ukraine. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye ni mu kanya ntihagire aho muja. Leka haya makuru tatangule kuyavugwa hija nino kuisi ibitero by'indege n'ibisasu byasanye Khartoum uyu munsi ku wa gatanu inyuma yuko ingabo za Sudani n'iz'umurwi abasirikari badacanwa kawitwa Rapid Support Forces zananiwe kumvikana kwihagarikwa ingwano. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeni Mukanguzi.
Ibyumvikanyweho byasinywe muri Arabia Saudite mu ijoro ryo kwa kane nyuma y'icyumweru hafi haba ibiganiro hagati y'impande ebyiri. Cyakora nta ruhande na rumwe rwari rwashyira itangazo hanze rwemeza ibyo bumvikanyeho. Kuva basakiranye ku itariki ya 15 k'ukwezi kwa kane, impande ebyiri za gisirikare zishyamiranye nta kimenyetso zerekanye ko ziteguye kugira icyo zigomwa ngo imirwano irimo guhitana abantu irangire. Biravugwa ko ishobora no kuvamo intambara yeruye ya gisivire. Ubushyamirane bwagize ingaruka ku bukungu bwa Sudani n'ubuhahirane bituma ibibazo byugariza ikiremwa muntu. ONU kuri uyu wa gatanu yavuze ko abantu barenga 200,000 kugeza ubu bahungiye mu bihugu bituranye na Sudani. Cyakora intumwa ya ONU muri Sudani, Volker Perthes, yavuze ko yari iteze ko ibiganiro byo guhagarika imirwano byongera kuba kuri uyu wa gatanu cyangwa ejo kwa gatandatu. Yakomeje avuga ko mu gihe agahenge katagiye kubahirizwa kubera ko impande zombi zumvaga zishobora gutsinda, yizeye ko noneho nta ruhande rwumva ko gutsinda byaba mu buryo bwihuse. Uko uyu muyobozi abona ibintu bitandukanye n'ibyo benshi mu murwa mukuru bibwiraga, barumva babatengushye.
Urakoze Jeni. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Afurika y'Epfo uno munsi ku wa gatanu bwatumye ko ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika mu cyo gihugu kugira ngo basigure ibirego yashyize ahabona ejo ku munsi wa kane ko Afurika y'Epfo yagurishije ibigwanisho ku Rusiya mu ngwano icyo gihugu kirimo muri Ukraine. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Yongabo.
Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Afurika y'Epfo na Lady Pandor azovugana kandi n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken mu kiganiro n'abamenyesha makuru ambasaderi wa Amerika Ruben Bridgetti yatangaje ku munsi wa kane ko Afurika y'Epfo yapakiye ibigwanisho mu bwato bw'Uburusiya mu kibanza cy'igisirikare kigwanira mu mazi kiri hafi igisagara cya Cape Town mu kwezi kw'12 mu mwaka urangiye w'2022. Ambasaderi Bridgetti yamenyesheje ko mu nyuma y'ibyo bigwanisho byajanywe mu Burusiya. Diplomate w'Umunyamerika yavuze ko bemeza neza ko ivyo bigwanisho vyapakiwe mu bwato bw'Uburusiya. Yavuze ko kuba Afurika y'Epfo yahaye ibigwanisho Uburusiya ari ibintu bidakwiye kwihanganirwa. Inyuma y'ivyatangajwe na ambasaderi wa Amerika, perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yaremeje kwitohoza ririko riraba ku bijanye n'urugendo ubwato butwara imizigo bw'Uburusiya bwagize muri Afurika y'Epfo mu kwezi kw'12 mu mwaka urangiye w'2022. Iryo tohoza ryari ryatanguye imbere y'uko Bridgetti ashyira ahabona ibyagirizo byiwe. Amaposa yatangaje ko bazokoresha ibyemezo ibyo arize byose abategetsi bajejwe iperereza ba Amerika bazotanga ku bijanye n'ibyagirizo ku bigwanisho vyoba byahawe Uburusiya. Yamara ibiro vyiwe vyatangaje ko atavyemezo muri iki gihe bihari zuko ibyo bigwanisho byapakiwe mu bwato bw'u Burusiya muri Afrika y'Epfo. Itorokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika Associated Press ryarasuzumye mu buryo bwigenga risanga ubwato butwara imizigo bw'u Burusiya Lady R bwaragendeye ikibanza cy'igisirikare kigwanira mu mazi cya Afrika y'Epfo kuva ku itariki zitandatu gushika ku itariki 8 z'ukwezi kw'12 mu mwaka urangiye w'2022 nk'uko Bridget yabitangaje.
Muri kamwe abandaje kumviza iradio hinjwe ya Amerika abasirikare ba Mali n'abagabo b'abazungu bafise inkoho bataramenyekana buba barishe n'imiburiburi abantu 500 banafata ku nguvu canke baboriza igufa abandi bantu baharurwa mu mirongo mu bitero bakoze mu kigwati ca Mura aho ni muri Mali mu gihugu hagati mwaka uheze. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugene Mukanguzi.
Mu kwezi kwa gatatu tariki 27 umwaka 2022 hatangajwe amakuru yavugaga ko abasirikare ba Mali hamwe n'abanyamahanga bamanutse muri za kajugujugu barasamba abaturage barimo guhunga. Mu kurundarunda abasivile mu minsi yakurikiyeho ababarirwa mu 100 bandi bararashwe bajugunywa mu manga. Raporo ya ONU ku byabaye yashyizwe ahagaragara nyuma y'amezi hakorwa amaperereza mu cyo imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yise agahomamunwa mu myaka 10 y'ubushyamirane hagati y'imitwe ya Kiyisilamu n'abasirikare. Ibindi bihumbi by'abantu bahasize ubuzima kandi ababarirwa muri miliyoni nyinshi bateshwa ibyabo. Umwirondoro w'abagabo b'abazungu bari bafite imbunda ntiwamenyekanye neza. Umuvugizi w'ibiro bya ONU byita ku burenganzira bwa muntu mu karere Seyifu Magango niwe wabivuze. Cyakora ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byumvikanishije impungenge ku bikorwa by'abasirikare b'abacancuro bigenga u Burusiya Wagner muri Mali kuva mu mpera za 2021 harimo n'ibivugwa ku ruhare rwabo mu kwica abasivili imura. Komiseri mukuru w'ishami rya ONU rishinzwe uburenganzira bwa muntu Volker Turk yagize ati ibyo ni ibintu birenze urugero bibabaje bikomeye byamenyekanye. Yongeyeho ko ibyabaye bishobora kuvamo ibyaha byo mu ntambara cyangwa ibyaha by'abasinyuko muntu.
Barakoze bagenzi bacu badushikije amwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse namwe inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza iradio ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Aya makuru tuyatanguye mu Rwanda. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yagendeye akarere ka Rubavu aho yagiye kuganira n'abanyagihugu basinzikajwe n'ingaruka z'ibiza by'imvura nyinshi byabereye mu turere dutandukanye tw'igihugu turimo na ka Rubavu ari nako kasinzikaye cyane. Umumenyeshamakuru wacu Gloria Tishine yari yahishikiye mu kanya yavuganye na mugenzi wacu Edi Rwema atangwa mubwira uturere Perezida Paul Kagame yagendeye.
Aho yasuye by'umwihariko ni mu karere ka Rubavu ariko kandi ni mu mirenge yagiye ishegeshwa cyane n'ibiza by'imvura nyinshi yateje imyuzure. Aho yasuye ni mu mashuri, ni mu mihanda yagiye isenyuka n'amashuri nyine by'umwihariko yagiye asenyuka. Ariko kandi asura n'abaturage batandukanye bari ku masite atandukanye ukwarande. Hanyuma aho yakoreye ikiganiro ho ni kuri site nshyashya imaze kubakwa muri make n'ibyo ngibyo.
Umukuru w'igihugu yigeze avugana n'abaturage, abo baturage bahuye n'ingaruka z'ibiza, hari ibibazo bashobora kuba cyangwa se ubufasha basabye umukuru w'igihugu ubwo yabasuraga?
Yego, birumvikana cyane ediko abaturage nubwo hari uko bamaze gufashwa, hari uko bamaze kumera mu by'ukuri ntago twabigeranye n'icyumweru gishize, hari uko bamaze gufashwa bahabwa ibiryamirwa hamwe na bamwe nubwo hari abatarabibona, ariko hari ibyo bamusabye kuko nubwo bari hariya ntago bazahora, ntago bazahora hariya, isabo zarasenyutse nyuma yabo yabafashaga kwishyura abana ishuri yarangijwe. By'umwihariko rero abaturage bagiye baganira na Perezida imbonankubone bamusabaga ko yabafasha, mbese akabagoboka akabagenera ikintu cyo kubabeshaho ku buryo babasha no kwishyurira abana babo amashuri.
Nk'umuntu wakurikiranye urwo ruzinduko ndetse n'iryo jambo umukuru w'igihugu yagejeje kuri abo baturage bahuye n'ingaruka z'ibiza, ikintu wakuyemo cyangwa se ibyo yijeje abo baturage leta ayoboye igiye kubafasha ni nk'ibiki
ubutumwa ukomeye yabageneye yababwiye ko bazakomeza kubafasha kandi ko bagomba mbese yabahaye ihumure yabwiye bati nibahumure bazakomeza kubafasha nk'uko bisabwa by'umwihariko yagize ati magambo yagize ati ntabwo twashobora guhagarika ibiza nta bushobozi twari dufite ariko mu bushobozi bwacu tuzagerageza gukomeza kubafasha
kubafasha avuga ni mu buryo ki
mu by'ukuri ntabwo yasobanuye ari uburyo ki ariko uko nahise ntekereza nk'umunyamakuru ni ukubaha n'ibyo bakeneye ugereranyije n'ibyo abaturage bakeneye uko bakeneye ko nibura inzu zabo zisanwa bakongera kubakirwa cyangwa se bakabona ahandi hantu ho gutuzwa by'umwihariko kuko aho gutura ubona ko ari cyo kibazo cyane kirangagishije abaturage kuko baravuga bati nitubahangaha tuzajya hehe rero by'umwihariko abaturage nk'uko babibasabaga umukuru w'igihugu nawe yavuze ko mu bushobozi igihugu gifite bazakomeza kubafasha
Gloria tuyishime umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu karere ka Rubavu ndagushimiye cyane ubwo komeza ukurikirana iyo nkuru urayitugezaho makuru yacu ataha
murakoze cyane Edi
tukivuga ku Rwanda abakenyezi bashika ku 130 bavuye mu gihugu hose bamaze kuvurwa indwara yo kujojota bita fistula n'abaganga bavuye mu gihugu cya Amerika abo bakenyezi bavurirwa mu bitaro vya Kibagabaga mu gisagara ca Kigali bavuga ko iyo ndwara yatumye bakumirwa mbere batandukana n'abagabo babo n'inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari i Kigali mu Rwanda
Nafisi mwana w'imyaka 11 byari mu minsi heza yarantorotswe aroma karagenda ku mpamvu zo kubera cyahe bishure yiga mu mwaka wa kabiri abana rero bari bomoka kubyishi kubera ubukene kubera inzara
umukenyezi twashimye kwita Mariana Mukamwiza kubera imvo z'umutekano wiwe yaganiriye n'Ijwi rya Amerika ari ku kibuga cy'umupira w'amaguru kiri ku murwa mukuru wa Komine Bugenyuzi ni mu ntara ya Karusi hagati na hagati hajire ubuseruko bw'u Burundi afise umwana mu minwe yaroye kuraba ubaganyira kugira muhico yiririrwa yatwiga niye ko umwana wiwe w'imyaka 11 yataye muhira romoka
umugabo wanje ari wagupfa n'uno mwaka asigaranye abana batatu afite umwana w'imyaka 11 byari mu minsi heza yarantorotswe aroma karagenda ku mpamvu zo kubera cyahe bishure yiga mu mwaka wa kabiri nanje cha ndabura uburyo bw'ingene ndabigisha buri abana birugwa baromoka bahunga bomoka batingo z'abanyina na basi kubera guhe amashure kubwishi kubera inzara abana rero bari bomoka kubwishi kubera ubukene kubera inzara n'ubu nkaje nduku nyene simfise imbere n'inyuma simfise naho nikora nta namavuta kwisiga
avuga ko imiryango myinshi unzwe no gucingera bitagikunda kwirunika abana ku ishure kubera n'uburamuko ibona kuri mana mpa
umukozi bamukoresha ibihumbi bibiri kugira sahita n'ibihumbi bibiri ata yamugaburiye acakorera bitatu za bihumbi bitatu gacuza kubisumamwa mu kiro cy'ubugari cy'abana n'amamesa n'agasabune n'ikaramu mbere ku ishure igakenegwa
Anyasi nje murugweze atwara ikigo cingo n'imiryango muri Bugenyuzi yabwiye ijwi rya Amerika kwiba muri iyo komine ari ucuruzwa rw'abana araduha urugero rw'ibitigiri byo mu kwezi kumwe kwa kane guheze
nko mu kwezi guheze bagize iminsi bafata abantu benshi batwaye abana muri Tanzania nk'ubu uye nk'akarorero hariho abana bashika 17 bafatiye heza amakamba hariho n'abandi twagiye turafata nabagabo baba bo basanzwe bamenyeranye na Tanzania baza ngaha mu komune wacu bagatora abana bato bato ukwezi kose abonegeranije barashika 37
umunyamabanga mukuru wa komune Bugenyuzi yamenyesha ko bafatwa baba bana n'ababatwara bashengezwa mu butungane Izake niyo nizeye
barahanwa cyane gose kuko ntibinahora biheranga kuko barakorerwa amadosiye mu gipolisi abaopeje babijeje hanyuma amadosiye bakabandanya muri parke numva yuko baheza bagahanwa nyene birumvikana
nje mu rwego yatwara ikigo cingo n'imiryango ibugenyuzi yemeza ko ubukene bwo mu muryango ariyo ntandaro nyamukuru y'abana babeshwa
iyo turiko turabaza bukebuke tubaraba igituma abana bakoragenda ku bwishi umwe baravuga yuko biva ku bukene bwo mu muryango kuko abana babagiye gupagasa kugira ngo baronde twabozana mu muryango
iyo nize yabereye komine Bugenyuzi umunyamabanga mukuru avuga ko inzego zose zahaguruka ico kibazo
komite ijejwe umutekano nabene igihugu bose muri rusange tumaze n'imisi tubihimiriza yuko twofashanya kugira uwo mugenzo mubi wo kutwara abana bakiri bato mu gupagasa uhagarare
ihuriro ry'amashyirahamwe akorera mu gisata cy'agateka k'abana FENADEB risanga ikibazo cy'igihugu cyose mu mwaka uheze ryatohoje ku bana barenga 500 bajanywe kugurishwa hanze y'u Burundi nk'uko byemezwa na Yvenishi imwe yajejwe gukurikirana agateka k'abana muri iryo huriro
nufatira nko ku karorero k'ibiharuro dufise zaranze mu mwaka uheze ku bijanye n'urudandazwa rw'abana aho abarenga 500 baguye mu rwo rudandazwa rero niho tuvuga tuti ruriho kandi ruri mu ntara zitandukanye naho zose zidafise umurindi umwe
atubwira imvo nyamukuru zituma urucuruzwa rw'abana rwiyongera
hari iziva ku bukene kubanza gutahura ko urudandazwa rw'abantu abarukora babanza guhenda abo bagomba kudandaza ko bagiye kubaho ubuzima bwiza bagiye gukora akazi koroshe kandi bagahembwa neza bakazoca batera imbere bagateza imbere n'imiryango yabo ariko kandi hari ikindi cy'ukutamenya urumva ko umuntu naho yoba kenye yabazi neza ibigiye kumushikira ntiyokwita mu bintu bitameze neza cyangwa ngo yite mu mutego ariho n'ica gatatu novuga bijanye nuko umwana badakingiwe mu muryango hari aho usanga hari amatati mu muryango umwana kubitwa mu muryango cyangwa turubikwa ivyo bigatuma arondera aho yohungira ikindi novuga hariho abana cyane cyane baheba amashuri bahevye ubwabo cyangwa bahebeshejwe ugaca usanga umwanya munini ntafise ikindi kintu ariko arakora bigaca bituma aba ahantu byoroshe kumusanga no kumuhendahenda bamwemerera ibyiza
hagati y'umwaka w'2017 n'impera z'ukwindwi 2022 ikigo cya ONU kigejejwe abimukira OYM kivuga ko mu Burundi abantu 175,035 bagurishijwe hanze y'igihugu icyo kigo cyemeza ko 80% muri bo arari igitsina gore ariko umwaka uheze leta yakoze utwigoro twinshi twatumye raporo ya leta ya Amerika kubyerekeye urucuruzwa rwa kiremwa muntu isubiza u Burundi ku rugero rwa kabiri hafatiwe ku manota ibihugu bigerageza kurwanya urwo rudandazwa bihabwa urwo rugero hari haheze imyaka 12 yose Burundi butaruhunahunye eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
urakoze eroje mu tubabarire iyo nkuru ko mu byumvise ni nkuru ivuga ko mu Burundi muri komine Bugenyuzi ntara ya Karuzi mu gice cyo hagati gishira ubuseruko havugwa urucuruzwa rw'abana bayigeme nkuko mwavyumvise ni nkuru dushikijwe na eloje wili kaneza inkuru ya Suntakaboyi ku byerekeye ingwara yo kujojota turayibashikiriza mu masaha ari imbere tubibutse inshuti mwese ko muri komine abandanya kumviriza iradiyo hejuru y'Amerika isaranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda kuva ku itariki 10/15 y'ukwezi kwa gatanu gushika ku itariki 15 y'ukwezi k'umunani muri uyu mwaka wa 2023 ikiyaga Tanganyika kizoba cugaye mu bihugu bine aho twovuga u Burundi Republika Demokrasi ya Kongo Tanzania na Zambia abatunzwe n'umwuga wo kuroba mu Rumonge barihebuye bakavuga ko kubaho bizobagora muri ico kiringo mu bushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi basaba abanyagihugu kuvyitegurira kuko ingingo itegerezwa kuja mu ngiro ni nkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thierry Yves Ndayishimiye ari i Kigali mu Rwanda
ikigiye guhinduka kuri je ubwa mbere ni gupfa kuko niho hantu nari ntegemeye
je ndabise barofi 96 sinze tubazobaho gute kuko reba tuzwi ico kirovyi abana babo bahiga kubera ico kirovyi
rero isano umunota imiryango natwe dukora ako kazi atwimva ati tugiye kubaho gute duhungire he ni bibazo gusa
tubise mabaro munini cyane kuko twega twa dutunzwe na Tanganyika turi mu gisagara nta kintu kindi twakora tarakaze kuko ngaha ku Tanganyika mugatwega turiko turaraba tubona yuko atavuzo batanana matoko twa itofisi
ndakuba mushikiranganje wa mbere n'umukuru w'igihugu nibahagarika iyo ngingo kuko nizo bayitwa twa dumuriza zokoze
tugenda no bumuka twamaze gukura muri gutanganika kandi amahera dukorera ahwanye na rasiyo none ko ariyo kazi twamenyeye kandi akaba ariko kazi kari kadutungiye imiryango none kugira ngo leta ifate iyo ntumbero leta yateguye porojimeje gute kugira ngo ubuzima bwacu buzogume bubandanye
nukuni barabu kunu kure leta yosha kuigora barabu kunu yosha vikahi induka kubera nha kukura nguga ikiyaga kukunga tu apishi benshi kantuka apishi na kanda kazi tukura taraka njene nukwa kazi katutunze nune wa mzabu kare kiyaga tukwa hukute
abone barobji wakumwe hawa murumonge wariko barashikiriza umihe uro wafise kungingo yoku gari kiyaga ameza tatu abarundi baroba mukiyaga Tanganyika bagera kubihumbi cumi n'indwi amafi arobwa muri ico kiyaga atunze cane cane ababa mu ntara Kamayimbo ariko arashogwa no mu zindi ntara z'u Burundi gushika ubu ubuhinga bwo kubika amafi arobwa muri Tanganyika n'ukuyanikira kuyayiga canke kuyashira muri bya byuma bito bito bikanyisha nawe nyine arashobora kononekara bivuye ku muyaga nkuba ucigagurika mu bisagara byose by'igihugu ugashobora kumara amasaha arenga umunani ku munsi udahari kubera kudashobora kubika amafi mu gihe cyo kuroba harazimbuka ikiro cy'indagara kiramanuka kigashika no ku bihumbi mirongo ibiri by'amarundi imikeke mibisi usanga batereka imikeke ine ku bihumbi bitanu muri yandwa barobyi baba bahagaritse imirimo naho amafaraduga ibeyi indagara zikagugu ibihumbi mirongo itandatu ku kiro nkuko byari bimeze kuri uyu wa cumi na kabiri ndamukiza imikeke mibisi iyo ntiboneka kiretse iyo bivuye muri Kongo canke muri Tanzania badahagarika kuroba iyo nayo igugwa n'abifise abakunda imikeke baca bafungura iyize naho nyene ibizimbye mu Burundi haraheze imyaka itari mike hafashwe ingingo kwindi umwe mu kwezi ibikorwa byo kuroba bihagarikwa ni mu ntumbero y'uko amafi arondoka kandi agakura ubu naho hafashwe ingingo y'uko kuroba bihagarikwa amezi agera kuri atatu umuyobozi ajejwe iby'uburobyi mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Deondo wa Yezu amenyesha ko hakozwe icigwa n'abahinga basanga kuroba muri Tanganyika byo hagarikwa mu bihugu bisangiye ico kiyaga kugira ngo amafi arondoke agwire kandi akure uyo muyobozi imbere akavuga ko ubw'intango abahinga bari bifuje ko kuroba muri Tanganyika byo hagarikwa amezi umunani ariko mu mareta asangiye Tanganyika bati ni menshi bahuriza kuri atatu gusa ngiyo rero isango yo guhagarika kuroba muri Tanganyika kumwe aho mu rumonge twahasanze abatunzwe na Tanganyika mu buryo bucanke buriya abarobyi ubwabo bene amato abarangura indagara abikorera amasandugu y'amafi y'amato ashize ku musenyi abatekera abarobyi mbere n'ibigega by'amakomine bagiye gukogwa ko niyo ngingo banje tuyaga Alexi afise ubwato buroba umwiheburo ni wose
nukuri iyo ngingo ni hamwe nyine atawupinga ingingo yare kuri twebwe twayakiriye nabe cyane kuko tugiye kumara amezi atatu tutazi ingene tuzoba ikigiye guhinduka kuri jewe ubwa mbere ni ugupfa kuko niho hantu nari ntegeme icyonzi cyo muri ayo mezi atatu ni ugupfa abana banze ntibazosubira no kwishura sinzi mu gw'icyenda ingene bazoyiga sinzi ingene bagiye kubaho ni ugupfa
uwo yashize umutahe mu burobyi ntatahura uwo mugambi nubwo yemera ko ari mwiza
ariko ifi kurondoka kwazo atwa tugize amezi atatu zitaboneka muga muri aya mezi abiri habonetse ifi tutari kwitegura kuko zabonetse ni kubera bari bugayikira imana niyizi ingene itanga ibyo binyabuzima biri mu mazi
niyo ngabo Elisha mugenzi we nawe ati jeho ideni nafashe mu ibanki sinzi kugene bizogenda
twe tukizamo rero twaragiye mu mabanki gutora amafaranga kugira dukore umwuga ndakira amafaranga ngara nk'imiliyoni mirongo icyenda kugira ndareko nosi icyombo mu mazi icyombo mu mazi icyombo bitanu umwe kino gihe rero nari maze kuriha amahera make se bwamaze heza kuriha ayo mahera ubanki inyishyu y'amafaranga 6 miliyoni mirongo ine iyo zimiyo ni mirongo ine nibo ugaratanganye ku mwuga ugahagarara nzoyakura
inyuma y'ayo mezi atatu bataroba niyo ngabo avuga ko akazi kazotangura gushasha
inyuma y'amezi atatu tuvugise mu kuri amato yose azoba yarapfuye amabateri azoba yarapfuye yose nka yose ubwato bumwe bukorwa ku miliyoni zibiri kugira uzokwize rero amato ane uko ku gipekimwe gusa amato manini manini nabi n'amaramforo abiri ayo mato yose ku bwato bumwe atwara miliyoni zitanu kugira uzubikwize rero utangwe gusazo usize muri banki kwa kindi ngurani n'utarayiriha ntiyo bazoduha igipekimwe gusa amabateri 36 igipekimwe kimwe ibateri imwe igomba yakezire n'inusu ushobora amafaranga angana uko ufata amabateri atandatu guze gatanu ku ipeze na revisa bitanu uzamuvye amafaranga menshi cyane rwose
abarobyi nabo nyene ubwabo basaba ko muri ayo mezi atatu bazomara bicaye ko bofashwa kuko batiteguye n'uwo mwuga wo kuroba muri Tanganyika barasaba leta ko yobaganiriza kuri iyo ngingo bo bavuga ko ari ubwa mbere ibyo biba
twese tubona ingingo ya leta nta uhara na leta leta kuye kuza kuva batu baraza ubwa mbere atubyiza manama nibagarutse aze gwa zuruka abantu twigize kugira tubasigure tubabwire ibazo kibazo kwe dufize mu kazi ka bizi yose leta kuye kuraba nkuko tuvyumva mu bindi bihugu ko babigiwe inama ari bihugu bine abandi ko barigizwa turafyumva kongwe ko barigizwa tazo ko barigizwa jambo yo kurabigiza natwe tubarunga abantu batwigize kugira tubabwire ibazo vyiwacu
muyo mujimene nawe nyene asaba ko batunzwe n'uburovyi bo kumvirizwa
kubwanje bene umwuga bene kirovi abene gihugu nibicarane na leta kuko irafise abayiserukiye abashinga amateka abamambo ya konseko minale batowe bige neza inzira nziza yotuma barundi bakira bajanye n'umwuga w'ikirovi aho kugihagarika
uwe mbere aratanga n'ukugene uburovyi bwo bandanya kandi amafi akaguma gwira
tutango ikabongyo tananyika ruherera tukaca tuza gushika kuri muguruka kuri nyengwe tukugara mezane nihagira umuntu arobera ameza naheze muri uyo mwanya tukagakorobera mu rumonge namagara ebujumbura rirana haheze amezane hariya tukimukira muri rumonge rumonge tukava kuri nyengwe gushika kuri ruzibazi tukarobera mezane abarundi kugira bakira inzara muri ico gihe nitwaje bujumbura muri yanda mezane umva kwa umwaka na meza abiri tuzosanga wa mwimbu hariya waragwiriye muri rumonge no muri nyanzarake
ibyo rero arabifitiye icemeza igihe uburundi bwari mu ntambara hari igice cy'ikiyaga babujije kurobamwo kumvo z'umutekano inyuma y'amezi umunani atabwato bujayo amafi bayaroba hafi y'inkengera za Tanganyika kandi ari menshi ku kibazo cyo kubika amafi mabisi abarobyi bati ubwo rugero ntituragera ko kugira ngo tubike izo twofungura muna yo meza tatu kuroba bizoba byahagaze
ubwo rugero ntago turasika ko kuko nkatwe dukora uwo mwuga ayo mafi yo yabika mu mfigo ubwo buryo ntago dufise kwa dufise ubwo buryo bwo kuroba umwirima imani hari azitanga tukazifungura hanyuma iyo zibuze indengisice tukugara tugataha mu mihira mu miryango
umuyobozi mukuru ajejwe iby'uburobyi mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi yishura abarobyi kwiyonga ngo ari ntabanduka igihe yari mu nami Kigoma yo gutegura ishirwa mu ngiro giyo ngingo kuri uyu wa 12 ndamukiza yamenyesheje ko nubu hari abagikoresha uburyo buhonya amafi atarakura hari kandi abarobera mu bice bibujijwe bigatuma amafi ahona muri iyo nama yakoranije abaserukira ibihugu by'u Burundi Tanzania Congo na Zambia bariko bariga integuro za nyuma zo gushira mu ngiro ingingo yo kugara Tanganyika mu kiringo cy'amezi atatu kuva kuwa 28 ndamukiza kiza harategekanijwe inyigisho ku barobyi na bene amato bo muri ibyo bihugu byose uko ari bine ku kibazo cyo kugene abatunzwe n'umwuga wo kuroba bo kwitegura Deo Nduwa Yezu agira ati
twasana ko gutegura nyene bakabizirikana mwameza tatu bazoba barakora ibindi bikorwa akunda gafi nabo nyene bo bizirikana ko mwameza tatu inyuma yayo bazogafungura batarinze kwiruka cyane kandi ntazobangira ngo kari ku rugero rushimishije
ku barobyi bafise amakenga ko bazohava basanga kuroba byarahagaritswe mu Burundi gusa uyo muyobozi mukuru ajejwe uburobyi arabaremesha
utuvugana ya kwa mesha makuru turi Kigoma bicaye hamwe n'abandi bihugu mu byo bihugu bine ubonye tuko turafinaliza tegeko tuvugana ingene tuzorimenyesha kandi ingene tuzofashanya mu gucungera abonona mu kigo cy'amezi atatu namugira amakenga rero aba ropsi n'abakora mu cyo gisata cy'uburozi ntibagira amakenga n'ukuri surundi gusa buzokugara ahubwo mbere wanashima vyasabwe nabo bandi b'ibindi bihugu kuko barabona ko bateko bakuza amategeko
abakunda gafi barashobora kuzofungura izisanzwe ziva hanze canke zirobwa mu biyaga byo mu buraruko bw'u Burundi kubibaza ko mafi muri Tanganyika yuzuye ko habuze ubuhinga bwo kuroba bakayasanga munsi kure mu kiyaga Deo Nduwa Yezu abishura ko hari uburebure amafi adashobora kubamwo ahubwo boshira mu ngiro iyo ngingo ataguhigima kuko ibyamwa byayo bazobishima basubiye kuroba mu kwezi k'umunani wirini yo mwungere yanonoso ibijanye n'ingaburo ibereye nawe arahanura badafungura inyama kubera imvukanaka ko muri ico gihe batazoba baronka amafi boca bikora ku nkoko udukwavu canke ikanga kuko zifise umusoso nk'uw'amafi Wirini yo mwungere ya nono so ibijanye n'ingaburo ibereye nawe arahanura badafungura inyama kubera imvoka naka ko muri ico gihe batazoba baronka amafi boca bikora ku nkoko udukwavu canke ikanga kuko zifise umusoso nk'uw'amafi.
Tira gushimi tiariza mukanya tuasozera yigani ya vya chafito kuisa harikore katu hibuti ingi ngo nguru nguru za zikize ayma kuru tuka bugye kwa itero vinege ni sasu vya sanyi katuma uivusi kwa katano inyumayuko ingabu za sudani nizumurgui osirikari wadachana waka witwa rapid support forces za nanu yokumvika na kuihagari kwa gingwano tuka bugye kani kubushikaranji ujejgui mginda nilibuga afrika ipo na musi kwa katano kwa tumiku ambasador wa leta zunze ubumwe za Amerika mu cyo gihugu kugira isigure na sigure ibirego yashize habona ejo ku munsi wa kane ko Amerika yako Africa Prime igwane show igihugu cyo Rusiya. Murakoze rero abadutse amatwi hano.